Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Diane Ninahazwe nizewe nabateguriye nkaba ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio wa akaburungu.com turi kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube adresse ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa gatandatu w'inzwi itwara idusozereye abarwanyi b'abacangero bo mu mugwi wa Wagner barigaruriye mu kiringo gito cane ibisagara bibiri by'Uburusiya birimo icitwa Rostov-on-Don gifatwa nk'icicaro gikuru c'ibikorwa vya gisirikare by'Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Bagifati ivyo bisagara umukuru w'umurwi wa Wagner ariwe Prigozhin yari yatangaje ko bipfuza kwinjira ku murwa mukuru Moscow bagatembagaza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin amaze imyaka 23 ategeka Uburusiya. Umukuru wa Wagner ntiyashikanye umugambi wiwe wo gukombora Putin kuko inyuma y'amasaha make yahavuye yisubira ko asohora ubutumwa avuga ko ahagaritse umugambi wo gutera Moscow. Prigozhin yasiguye ko atifuza gusesa amaraso y'Abarusiya. President w'Uburusiya nawe yaciye amwita umuhemu acagira ko asaba ababijejwe kumufata bakamushikiriza ubutungane. Biciye mu biganiro vyabaye hagati y'impande zitandukanye, igihugu ca Belarusiya caciye cemera guha ubuhungiro umukuru wa Wagner. President w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yemera kutamukurikirana mu butungane, yongera ahamagarira abarwanyi ba Wagner bavyifuza gusinya amasezerano mashasha abemerera kubandanya bafasha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Ibere bisa nk'iryayaze hagati y'umukuru wa Wagner na President w'Uburusiya. Aba tukibutsa ko bahuza n'inshuti magara disiguriki. Umugwi wa Wagner hajya ivyawo nibiki. Uri mu bihugu ibi muri Afrika uriyo ugizwe nabandi. Ikigiye gukurikira n'icahe. Utu tubazo turi muri tumwe mutwo tugiye guca iganino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe. Umutumire wacu ni Professor Pascal Nionizigiye n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi. Professor Pascal, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kutwemerera kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire ivy'Uburusiya. Ku ijwi rya Amerika turabahaye ikaze no muri isanga.
Murakoze Diane, nanje ndabaramukije.
Yego. Akabazo ka mbere bariko baragaruka ko ku mvuga ngurukana bumenyi zacu abakunzi b'ijwi rya Amerika batubwiye bati muratubariza Professor Pascal ivy'umurwi wa Wagner. Umurwi Wagner ni iki, watanguye ryari?
Umugwi Wagner watanguye haraheze gihe, uko bavuga yuko umuntu yo yarawutanguye ari intwazangabo yagwanye hariya mu Checheni. Murazi yuko igihe Uburusiya bwasambuka, no kuvuga zijya leta z'ubumwe z'abasoviyete, harabaye intureka nyinshi mu bihugu byari bigize leta z'ubumwe z'abasoviyete nko muri Checheni. Iyo ngwano yari ikaze cyane, iyo ntwazangabo yitwa Dmitri Utkin, niyo bavuga ko Yehova yaratanguye gushira huwo mugwi Wagner bwo mu nyuma uraheza utwagwa no Evgeny Prigozhine uya yahise gutera i Moscow akaba yari umuntu yegereye cyane Vladimir Putin ari umuntu atunze akomeye cyane mu bintu byo kugira propaganda bijya byo gukomeza ibyumviro bya politike akafite amahera menshi afise nizo nabo bagwanyi mu bihugu bitari bike
hanyuma ugizwe nabande muri rusange umugwi wa Wagner
umugwi wa Wagner muri rusange ugizwe n'abakukuruke bo mu gisoda cy'u Rusiya ukongera kagigwa n'abantu b'abacangero Wagner yarondera yaragenda no mu abantu bafungiwe kugira ngo bari kure bace binjira muri uwo mugwi wa Wagner harimo n'abantu bo mu ngabo zidasanzwe umwe bita les forces spéciales usanga n'abantu banze kurwana cyane muri bihugu bifite ibisirikare bikomeye nko mu Burusiya
murakoze professeur Pascal ndipfuza muri isanga hino munsi guha kanya gakwiriye abanyagihugu nibo bipfuza kubaza cyane kuko banatwandikiye ari benshi mpere ku murongo wa mbere kuri John ikaze ku ijuru rya Amerika guhererega John akabazo kwawe kumutumire professeur Pascal niyo nizigiye twagutumiriye
ikibazo nibaza Mungu seko uya mungu wafashe kibiche vile vise mungurosi ya
Wadi wafashe
Ii wazwa Ego Ndazoga kumupina ndazoga imbaraga putina kore usha mungu ambara ya ikreni Kwe kutu wanahe mungu ukome Ii ndaharu mungu nishogura kuyo njira kumuta kabuhu pia Akajira agache kani gache kani gache kani asata Ii wazwa umu afiki imbaraga zimeze gute Ina wote hiki chini mbaga hii ni ufiti jifikari chitali chareta hiki chumba kwenye ndani ya baza mkuu.
Ora kwa zile katumha kanya akuishure professor mikroni guani.
Icho kibazo ego kila tahuri sehuko abantu wese barabyi bazati mbega none umuntu nka Wagner ashobora gufata sagara cyo mu Burusiya kandi tuzi ko Urusiya ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cyane n'uburyo bwinshi bwa gisirikare ariko abihweza ibintu n'ibindi baraba ingene ingwano y'ikirabera muri Ukraine yaruhishije cyane abarusiya burya nabo bagerageza kubinyegeza bararuha cyane kandi aramaze kumenyekana amakuru y'uko abasoda babarushe hanyuma aba batwara nabo ntibabatunganye neza ugasanga barabura ibyo bakoresha mu gisirikare kandi baravuga yuko Uburusiya bwa bwarumisa abasoda benshi muri Ukraine n'uburyo bwa gisirikare bwinshi ku buryo inyuma mu Burusiya ata bintu byinshi biriyo byo bishobora gufasha kugira ngo birinde ugwasi nk'uko bari kubigira imbere yo gutera Ukraine ariko rero ikintu gitangaje muri ibyo nuko murabona uyu muntu yagombye gutera igisagara cya Moscow yari umugenzi kadasohoka wa Vladimir Putin nico gitangaza abantu n'umuntu babanye i Saint Petersburg bakundana cyane bakorana ibintu byinshi yaragerageza kunyegeza yuko abo bantu abazi mugabo byaraboneka benshi baravuga ati biraboneka yuko bakorana ndibaza rero yuko ashobora kuba harabaye igiharuro cyo kutaduza cyane intambara kugira ibyari binyegejwe ntibisohoke kuko hamwe Evgeny Prigozhine yovuga byose byazi ku bucuti bwiwe n'Uburusiya birashobora kononera cyane Putin ndibaza ariko gituma nibaza yuko Putin yagerageje gushira imbere ibintu byo kumvikana na Prigozhine kugira ngo iyo ntambara ntibe kugira ntashike Moscow nibaza ko ari cyo yarababaye cyane aho kugira ngo agende mu kugwana nabo bantu ba Wagner naho yoba ya no bishobora
none gakose
ikindi naco gushikundi baza ko ari ibintu byinyegeje tudashobora kumenya naho abantu bagerageza gutohoza kuko burya amakuru yo mu ntambara n'ikintu kigwaye cyane n'ikintu kigoye kumenya nibaza yuko hariho ibintu bagira bazi icyo bagomba gushikako ariko ntibagombe kubivuga neza igituma bagira gutyo
none ga profesa muratubwiye ko Putin na Prigozhin bari inshuti magara bari bakundana bakorana byinshi babanye ndetse hariho n'abamutaziriye akazina bavuga ko ari nk'umuboyi wa Putin mu kumwita ibyo bakorana bitandukanye ibyiwe bya hagufi bapfuye iki iryo bere ryayaze riyaze ubu cyane n'ibintu byagiye birabona uwo ababipfa n'ababisangi ico bapfuye hanini kugira ngo birinde bishika ko ashaka kumuvana ku ntebe yicaye k'imyaka 23 n'icyane
murabivuze neza abipfa n'abisangi byaraboneka yuko abantu nkabo babacangiro bagenda ku isi yose muri za Libya bagenda Syria Centrafrique Mali bagenda muri Amerika y'Epfo bakaronka amahera menshi bazoheza bashaka kwiganzura ababatwara abatwara no kuvuga iki bariko baragwanda ko muri Ukraine birumvikana yuko umushikiranganza jeje byo kwivuna basi mu Rusiya agira icyavuze kuburyo abo bantu bakora mu minsi yaheze hari habaye baruwa iva mu bushikiranganji bwo kwivuna base mu Burusiya yavuga yuko abo bantu bose nkaba Wagner n'abandi baza gufasha abasirikare ukwiyandikisha bakamenyekana bagakorera ku rutonde rw'iyo ministeri yo kwivuna base mugabo Wagner yaramaze kubona kwa kopito tuze Prigozhine kwa kumeye cyane arumugatunze ishikira kwa perezida kandi akaba amaze kubona yuko abagwanyi be bamaze kuronka ibidari yaciye agomba ho kwiganzura uwo mu ministre wo kwivuna base mbere n'umukuru wa gisirikare yitwa Shoigu ivyo byose byerekana yuko yaramaze kubona yuko bapfubugabo kandi ndibaza ko byari ibintu byategezwa gushika kuko abantu bafise ibigwanisho bakafise uburyo bwinshi haragira igihe bananirana ntiyagire inzego zishobora kubandanya zibakurikirana ngo zibahe umurongo bategerezwa gukurikira
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira Teo Teo ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
ego akabazo kawe kwa profesor Pascal niyo nizigiye twagutumiriye
murakoze cyane ahandi nko twabivuze ni Tonesa Bizimana ndi mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda ikibazo kimwe nari mfite ni icyongi cy'amaze gusubiza cy'umugenzi wanjye yari yabajije ariko nkaba mfite ibindi bintu bibiri cyabwira ngo umutumirwa adufashe kubisesengura turebe icya mbere njye ntekereza yuko urabona mu bantu bakurikiranye iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine kuva yatangira kugezana n'uyu munsi ndacyabikurikirana umunsi ku munsi ntekereza kubera ko perezida Putin ari gutangiza iriya ntambara muri Ukraine ntekereza ko uko yari azi zoroha ntabwo ariko byamworoheye kubera ko byaramukomereye cyane ageze hagati kandi ati rero atinya kumwara hagati y'abandi bantu hagati y'isi yose tekereza ko ashobora kuba iri politiki sinibaza ukuntu ingabo bari basirika b'abashingiro bashobora kuva ku butaka bwa Ukraine ngo bagende batahe mu Burusiya badahagaritswe n'igisirikare cya Putin ahari hose bagafatiye amajwi ikomeye nk'uko tuyizi
akabazo ka usongora
rero
your call was ended because you no longer
akabazo ka turacamuse ku murongo wa telefone numva agiye ariko professor turacari kumwe mwebwe na wenyine turumva itelefone yiwe yavuye ko badufashe muhinga bw'ivyuma bamutugarukanira ariko mukurindira twakire Nshushu Dojonge niko yise kuri Facebook Nshushu
karame
uratwumva uherereye
he ndabumva neza
eh uherereye ga Nshushu
uherereye imuhanga igitaramo
imuhanga havugwa make
amakuru nyine n'izuba ryinshi rihari.
Ego akabazo kawe professor ya agatelefone kavuye ko mugatugomba tumugarukane urakabaza cenda kandika.
Urebye uyu mu iwagina twumva amakuru ko ifasha abarusiya iri gufasha uburusiya ko gutera ikirene nyine kandi urumva ko umutumi bamaze kutubwira ko uyu mukuru wayo ari inshuti ya Putin ntabwo dusobanuye neza ikintu kirimo hagati bapfuye uburyo nyine umuntu waje kugufasha asubira inyuma akagukurikirana kugira ngo agire kandi warabona umunsi umwe bahise bashaka gufata Mosco atusobanurire impamvu wenda nimba yabyinjiyemo neza atubwire impamvu byatumye yisubira na Putin kandi basanzwe ari inshuti nyine ikindi iwagina ubundi intego yayo ni iyihe cyangwa usanga mu bihugu byinshi ari irimo gukoramo cyane cyane hano muri Afurika usanga ariyo isigaye iri imbere kurusha ibindi bintu intego zayo ni izihe ikorute
intego hajya ni kuvuga icyo igamije
ikigamije papas
akabazo kawe ka mbere yarahije kubisigura professor Mukanya aravuga icyo bapfuye ndagutumirize gusura kumviriza ikiganiro kuri wezi tata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com aragarutse kuri telefone reka ace yishura icyo kibazo kindi cha cintego za Wagner urakoze shushu dojonge. Ego professeur mutwihanganire ivyuma ntibisezerana ariko nta vyinshi twatakaje kuko nasigaye ndababariza utubazo abanyagihugu harimo uwitwa Shushu Dojong yashatse kumenya ngo ko wasiguye biriya bintu byose ivyo bapfuye niki arashaka kumenya ati Wagner amaranga mutima canke ivyo babagamije muri Afrika bariho hehe bariho yavyitse intego ava mu Rwanda nivyahe mu kurwana bagwana bagwanira iki
umuntu aravye ivyumviro vyo mu Wagner ni ivyumviro vyegeranye cane n'ivyo kwa Putin no kuvuga umugambi wa Putin witwa Yedina ya Rusiya no kuvuga mu Kirusiya uburusiya bumwe n'umugambi w'abanasionalista abantu bagomba yuko uburusiya bukomera bukubahwa ku isi aricyo gituma naho Putin atabyemera yari afise uruhara runini mu kubarungika muri ibyo bihugu byose za Siriya Centrafrique Mali ahantu hose muri Amerika y'Epfo n'ahandi kugira ngo uburusiya bumenyekane bukomere bushobore kugira ijambo ku isi yose n'inzira Putin yacamo kugira akoreshe abagwanyi babimenyeye kugira berekane ko uburusiya bukomeye kandi bwubahwe ku isi ntibukengerwe kuko burya abarusiya barishizemo ko abanyaburayo b'uburengerazuba n'abanyamerika babakengera cyane bakabafata ari abantu bakomeye bazi ku isi ubwayo.
Hanyuma kwa gatandatu Wagner icinjira igerageza kwegera Moscow mu gisagara cha Rostov-on-Don twarabonye abanyagihugu basa nk'abishimye bishimira uwo murwi wa Wagner twovuga ko biyumvamwo Wagner gusumba Putin canke ivyo bisigura iki uko twabonye babasanganira umurwanyi gusanganirwa hari ubutumwa biba bitanga ku mpande zitandukanye ga professor.
Mu bisanzwe abarusiya n'abantu bakunda abantu bagwanira igihugu cyabo cyane nicyo gituma nk'ingwano ya kabiri y'isi yose ntibayita ingwano ya kabiri y'isi yose bayita ingwano yo guhabuza igihugu ni ukuvuga bamabona ko ingwano igirwa n'umuntu agomba guteza imbere uburusiya ari ingwano yo gushigikira kandi burya naho batabivugira hejuru badafise uburenganzira tuvuge ubushobozi bwo kugira ngo bagwanye intwaro ya Putin ubu unye bamwe baramaze kunanirwa bakabona ko Putin yabashize mu ngwano idashoboka ko ari ingwano icanishamo abavukana ari ingwano harimo ibintu byinshi byihishije batababwiza ukuri ku biriko biraba Wagner rero kubera yari bari bagerageje kubaha nikidari cerekana ko bazi kugwana bakumva yuko bagenda muri za Syria za Libya za Maries kugira ngo izina ry'u Burusiya rimenyekane ni nacyo gituma abarusiya bo kuri Rostov on Don babona yuko ari abagwanyi b'ukuri bakunda igihugu ahubwo bononerwa nabo batware ariyo bashoigu uyu atwara ministere yo kwivuna basi canke umukuru wa gisirikare Valery Gerasimov batagomba kubaha ibigwanisho kugira ngo batsinde kwa intambara byoroshe urumva abanyagihugu nibaza ko nabone basingorane nta makuru menshi bafise uko amakuru menshi aranyegeje ibivugwa nibiba nibitegezwa kuba bisha ndashobora gutuma ndavuze nti amakuru mu ntambara ni kintu kigwaye cyane kigoye kuronga naho abantu bagerageza kurondera
yego murakoze ku muco muduhaye duce twakira Mozart ikaze ku jugi Amerika dusangira ikiyago
yego
uherega Mozart
ni mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru
yego akabazo kawe
yego akabazo kanje ni byari abarwanyi nimba numvise neza bari binjiye mu Burusiya nibyo
ubuze gute
ibyabari uriya mutwe nyine wari winjiye mu Burusiya so ngingo muri kuganira
ego akabazo rero
njyewe uko mbibona ibintu by'intambara urebye muri isi tugezemo umuntu abona ntacyo bikimaze gukora ngo byubaka kuko urebye Uburusiya na biriya byakoze nyine byo guterekera njyewe mbona atari byo mbona kuko intambara itwara ibintu byinshi igatwara ubuzima bw'abantu igihugu kigasenyuka njyewe mbona bariya bakaharekuye hakagumana Ukraine na bariya bari binjiye mu Burusiya gutazi umutekano mukeya nabyo njyewe mbona wenda iyo baramuka barwanye wenda urabo bari kugira icyikango noneho mu gihe bari kurwanya babo ari bo mu Burusiya
urakoze ku byumviro byawe Mozart ubwire umunsi mwiza mu Rwanda
yego
cenakira na Claude ku yindi murongo wa telefone Claude ikaze ku jugi Amerika
yego murakoze cyane
yego uherereye ga Claude
Rusaka
muri Zambia akabazo kawe kwa Professeur Pascal twagutumiriye
ngo nange kumura musa
yambo neza Claude ego
n'ikibazo nashaka kubaza n'ubu ibintu ndabikurikirana ku ma media social ndabitoma ndabiraba ibindi mugabo n'ubu sindabitahura neza kuko tugireze yuko hari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ibyo turabizi mugabo sindacyahuye hontu abasirikare bo mu Burusiya nyine basubira nyine kubwira akaguye kugira ngo bagwanye abaperezida Putini kandi nabo bari basanzwe bari mu ntambara yari na Ukraine.
Akabazo kawe Professeur yakishuye tugutumirize kumviriza inyishu yiwe kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
murakoze.
Professeur inkuru y'umwana isubira inyuma mwavuze ko mu bagize Wagner harimo n'abantu bavana mu mabohero atandukanye abo ba mu mabohero twovyita ko bagwana ku bushake canke n'itegeko ko uboshwe genda ugwane nta kindi kintu ufise uvuga
mu bisanzwe abantu baboshwe hariya mu gihugu cy'Urusiya n'abantu bamerewe nabi cyane kuko n'igihugu kuva na kera cyane kirimo gukandamiza rwose abo rero kenshi baboshwe n'abantu bakoze ibibi byinshi bagize ingorane mu buzima cyo kimwe n'urya Evgeny Prigozhine burya n'umuntu yapfunzwe kenshi yakoze ibibi byinshi harya ndi nacyo gituma ameze nk'umwihebye abo rero agiye kubarondera n'abantu bimworohera kuvugisha kuko nawe ne yarabiciyemo yarapfuzwe nuko nyene leta y'Urusiya yamubonye ko ari mu bantu babihebye bashobora gukora ibintu byinshi kuko ataco bakera bavuga ati udakoze ibyo byose uzogira ingorane n'amategeko abakungu menshi yaramaze kumenya uko ari umuntu akoresha uburyo butari bemewe n'amategeko ni nacyo gituma ari mu bantu barundi ba bantu bihebye barinda bashobora kwemera ingwano kubera babona ati ibyo byose ni ugupfa no gupfa.
Murakoze kuduha umuco twakire Arnaud ikaze Arnaud
amarane
uherereye he
nyere mu Burundi umutiri kwa Mugombo
yego akabazo kwa Professor Pascal umutumire wacu no munsi
ndo akabazo ku isenzo ni kuja kwa Wagner Group mu Rusia none uja mugwi bagenze gute kubwira bagumuke hari go bari babudiki batahawe na leta kugira
Professor Munonge akabazo kubaguma bakabaza abayi wagatatu mvuga ngo muze kuja kumviriza reka mubabwire muri make ivyo mwari mwabudusiguri ingene iryo ubere rya yaze ntacho kugira ngo duce tutere imbere muri ibibazo yego tumari nyota yabo bantu yego
ego ivyo ari byose ibyabaye je ku bwanje byategerezwa kuba buba canke ivyo ari byose nta wuzi umwanya wari usigaye byategerezwa kuba kuko iyo umaze kwinjiza mu ngwano abantu b'abacangero akaba ari abantu batagengwa n'amategeko aboneka ari abantu hishira ni ukuvuga ko hari igihe bateba bakabona yuko ubatinya ubemera kurusha n'igisirikare ari nacyo gituma uyu Evgeni Prigozhine yashoboye kwifatira mu gahanga umushikirangazi ajejwe kwivuna basi be n'umukuru wa gisirikare cy'etat-major mu bisanzwe abona abantu bubashwe cyane mu gihugu byoshobora kubifatira mu gahanga gutyo utazi yuko ari icyo wishibirije uko yarabona yuko Putine amukeneye cyane ari umuntu amufasha byinshi aronka amahera menshi ahaza muri Afurika bakagurisha diyama bakagurisha inzahabu ibiki kugira ngo basahirize igisirikare kandi n'uwo Evgeni Prigozhine akaba ari umuntu asize amahera menshi yarageze aho yigaza ku buryo avuga ati jewe sinshobora kwemera minisitiri wo kwivuna abasi cyange umutware w'ingabo ari nacyo gituma yaciye yigira ko kagaragaza mugabo se yari ikintu gushika n'ubu navuze ndi ntawuzi neza ko byose atari ibintu byagizwe nk'inkinamico kuko biragoye kumva ingene Putin avuga ati umuntu agumo natamuvuze izina aragomba gutera igihugu tuzomugwanya hanyuma mu nyuma gacaje mu byo kuvugana nawe kugira batore inzira yuko yokwigira muri Belarusi yuko nabo bari kumwe aba Wagner batazobafunga urumva hari ikintu cyihishije je nibaza ko hashobora no kuba harimo ningi na mico bagira bazi icyo bagomba gushika ko je nibaza yuko burya Evgeni Prigozhine atarafise nico je nibaza ashobora kuba ndiheza atarafise umugambi wo gutera Moscow yarafise umugambi wo kwerekana ko ashobora kudugwa akegera Moscow kandi yarazi yuko imbere yuko ashika i Moscow baza kumuhagarika bakamubwira atereka twumvikane kugira ngo abajya bahora batwara mu gisoda bashobore gukomborwa nawe aronke inzira yo kuronka amahoro
murakoze bitoke ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga uhererega bitoke David Makamba mu Burundi akabazo kawe
ahanini bisa n'uko ari n'intererano
yego
ijambo rimwe yewe iyo ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine ndabona yuko
numva telefone iwe tutari ko turamwumva neza reka batsubira muturondere ariko duce twakira nyandwi ikaze ku ijwi ry'Amerika
ego
nyandwi uherereye he
rero mamaje ni kigeri mu Rwanda
nakabazo kawe wihuta
ya yeni ubitekereza na rufite nkurikije ko nabibonye mbona ko bari abantu ngamubuze wabune yari koze kugira ngo bari umwete no kubereye nitwara muri icyo kibazo hari amusobanuye mu burwayi putini n'ibyo batitwara ariko nireza ko niba bumvikana bagendera putini ntabwo wavuga ko ariko yari yateje
urakoze kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza sabwe
urakoze
yego ugira umunsi mwiza professeur iyo mwatubwiye mwagiye murabivuga ngo muri Mali bariyo muri Centrafrica bariyo Burkina Faso ahatandukanye hatandukanye n'ibihugu nivyo n'ibiri mu bihugu bitunze umuntu yo bwati barahemba abasoda bakongera bakaja guhemba nabo bantu na mareta aba bahemba ya Afrika yabahemba kuki ashima kuja kwikora kuri aba bacangiro hakwikora ku basirikare baba babazanye gukora iki muri Afrika
kese na kese bishika muri ibyo bihugu byo muri Afrika tuvuge nk'ibi Mali, Centrafrique n'ibindi kuko burya nibaza ko n'amakuru tudafisa yakwiye cyane aho bari kuko burya babigira mu mvisho leta y'Uburusiya ntigera ivuga ngo Wagner twarayirungitse muri Mali cyangwa twarayirungitse muri Centrafrique kai washaka mbere mu minsi yahera bavuga yuko iyo Wagner batanayizi atacyo bakorana n'ejo bundi umuminisitiri ajejwe imigenderanire yo muri Mali yaragiye i Moscou baravugana n'urya abo minisitiri w'Uburusiya ajejwe imigenderanire minisitiri w'Uburusiya ntigeze avuga Wagner yarayihuze kubera ntibabishaka kubivuga kuko byose byerekana ko umengo ntibubaha amategeko mpuzamakungu ajyanye n'iby'intambara ariko rero ugarutse ku kibazo mwambajije muri Afurika si kubera iki barondera Wagner bayirondera cyane cyane kuko muri imyaka ya nyuma murazi yuko ibihugu byigeze kuganzwa n'Ubufaransa bigakoronizwa byaseye nk'ibyanka kubandanya kugira imigenderanire ya gisirikare n'Ubufaransa ko muri Mali hoho byarabonetse cyane ikana Centrafrique byarabonetse bagasa n'abavuga bati ubu rero tugomba kwigenga ntitubandanya turi munsi y'abadukoronije kandi ntibadufashe uko bikwiye baca barondeye abo ba Wagner muti rero babahemba gute se nibaza kuko n'ubu ngarutse kuri cya kibazo cy'amakuru yo mu ntambara ntibatanga amakuru yose mugaye icyo umuntu yo kwibaza ni uko nta buryo bafise bwo kubahemba bo gutyo mugabo bashobora kumvikana abo ba Wagner bakaja gucukura ubutare ariyo diyama arizo zahabu ariyo peteroli ibintu nk'ibyo bakihemba ariko tubaze kumva amakuru amwamwe y'ingene bigenza muri ibyo bihugu ntawovuga ngo Wagner irerade ariko rero ubunye ibiboneka nuko Uburusiya bubandanya kugira buti twe turashaka kubereka inzira nziza atari rya nzira y'ababakoronije babakandamiza tuzokumvikana tumenye ingene tugwana intambara muriko murarwana bafashe nibaza ko ari muri ubwo buryo bica
twakire na Désiré ku wundi murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijuru rya Amerika Désiré uratwumva Désiré uratwumva Désiré turumva ari mu bindi hari wise Trump wundi kuri Facebook Trump ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane ndabashuje muri amahoro
turamahora akazina n'agatazirana ariko siko witwa
akazina Trump w'ibureri n'agatazirana mumeze mute ku ishuri rya Amerika
turaho turashima
turabakunda dukurikira ibiganiro mutugezaho
urakoze
murisanga tuyibona buri munsi turabashimira cyane rwose
akabazo kawe rero
ya ikibazo muntu wihezere nk'uko mujya mubikomozaho twagiye kubona tubona ku mbuga za nyunguranyambaga ngo umutwe uwo wazina wigenga wa gisirikare witwara gisirikare
ariko uto umunyarutse akabazo kawe Trump
none nukuvuga ngo bari bavuze ko bafashe urusagara bibiri bavuga ko bagiye kwerekeza Moscow ese nyuma yuko Perezida Lukashenko abaye umuhuza nukuvuga ngo cyane abazi umutumirwa ntabwo bazigera batabwa muri yombi bagiye gusubira ku rugamba muri Ukraine murakoze cyane
urakoze ugira umunsi mwiza professor wa mikrofoni gwanyu mwishura akabazo ka Trump
ego icyo kibazo cha Trump kirakomeye cyane kuko naho bavuga ati barumvikanye ntawuzi ibyo bumvikanye ntibiramenyekana ntawuzi mu minsi iza ingene Putin azigenza ntazorondera kugira ngo afate uwo Evgeny Prigozhin ntazorondera yuko basoda bari kumwe na Evgeny Prigozhin bahanwa urumva ibyo no kurindira kujya bongereza bavuga ati time will tell barabe yuko ibyo bita amasezerano yoba yarumvikanywe hagiyemo Lukashenko atwara Byerubisi yuko azokwirikizwa ariko ubu nibaza ko ari kurindira umuntu akabona nge n'ibintu bizobandanya naye handi byinshi bisa n'ukwibwira ntawuzi neza ibyo bumvikanye amenye ikizokubahwa cyangwa ikizokwirikizwa cyangwa kitazokwirikizwa
Idrissa ikaze kujugi Amerika
ego murakoze cyane
uberereye he
uberereye ari Kigali cyane
ko kabazo kawe ko
kaje gushimira umutima wawe tumire mugwi wagimeri cyawe umenya wa byinshi bashaka kwibariza uwo mutumiza wagimeri ishingano babafite ko muna babagwana mu bihugu byinshi bakaba barageze no muri Congo babagwanira abagwanira iki inshingano zabo ni izi n'umwe w'ubwo byinshi no muri Jamari bakaba bariyo bagwanira iki none se nabirabura n'abazungu n'abarusiya bashamenye inkomoko yabo nayimenye nyine iyo bazasira mu Burusiya kuko ko numvise ejo bundi bavuga ngo bageze mu Burusiya kandi none baka n'umuntu uhagarariye wabyimera akaba yarasobanaga na Putine koko n'ibyo baba barapfuye basaba batarigomeke basanga batarabashaka guhungabanya amahoro y'igihugu
ubajije ibibazo byinshi Idrissa kandi mu bibazo ubajije harimo ibyo profesori yamaze gutanga kunyishu ndamureke yishuri ibyo atishuye ibindi ndagutumire kuza gusura kumviza kino kiganiro kuri webe yacu sibyo urakoze profesori mwishuri tubazo muto mutwishuye turi mu kibazo cha Idrissa
ego Idrissa yabajije ati nona uwo mugwi Wagner urondera iki muri Afrika hose uja kugwana rero uvuga ko icyambere urondera ari amafaranga amafaranga mwebwe mwabajije ati none ibyo bihugu ko byinshi bikenye biyakuraho ya cyane cyane ubutare ubutunzi buri muri ibyo bihugu bashobora kugurisha bagakuramo amafaranga ayo mafaranga rero amaze kuboneka ni k'amafaranga yo baza gufasha Uburusiya kugira ngo bukomere mu bya gisirikare bushobore kubahwa ku isi mu mpande nyinshi z'isi aho uwo mugwi Wagner uja ibyo rero bigaca bifasha Uburusiya kugira ubucuti n'ibihugu byinshi byo biba bikeneye yuko Wagner igufasha niyo nzira Uburusiya bwaciyemo kandi si ubwa mbere kuko leta zunze ubumwe z'abasoviyete mu 1970 zari bufise ubucuti n'ibihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere nko muri Afurika Amerika y'Epfo muri Aziya baciye muri bijya byo gufashanya mu bya gisirikare uko abasoviyete baragurisha inkoho nyinshi zya za Kalashnikov barakira abasoda mu bihugu byinshi byo biri mu nzira y'amajyambere biga iby'igisirikare hariya mu Burusiya urumva ni inzira bamenye iyo nzira ya gisirikare kandi barabona ko ishobora kubazanira amahera menshi nicyo kintu barondera cyane cyane ibindi ibyo kuvuga ngo baje gufasha abakiri mu nzira y'amajyambere abatotejwe n'abakoloni n'ibiki ni ibyiyumviro biza bishigikira iyo nzira yo kurondera amafaranga no gukomeza ikibanza cy'Uburusiya ku isi
murakoze cyane professeur tuce twakira Eric Eric ikaze kujugi Amerika Eric uratwumva Eric avuye ku murongo wa telefone twakire Salomon uratwumva
Ego ndabumva.
Ego akabazo kawe naho uherereye twatubwire.
Nje merereye mu majyepfo mu karere ka Huye ahubwo nje ikibazo ariko nari mfite n'icyiyumviro. Umutumire wacu rwose reka mu maramatsiko nago kuvuga ngo Uburusiya ngo muri Ukraine bwarananiwe. Putin yagiye mu ntambara yariteguye, yagiye mu ntambara ziko atazarwana Ukraine kuko nawe arabizi bamya ko niba ari umuhinga mu bigenderanye n'andi makungu azi imbaraga z'Uburusiya. Uburusiya rero hariya Ukraine ni ikibuga Ukraine irwanira Uburayi burwaniramo n'Uburusiya kuko yaba ari Ukraine ku mbaraga z'Uburusiya ntabwo hari gushyira hari zarenza atatu Kiev batarayizana mu minwe y'Uburusiya. Aho rero biriya byabaga na Putin we yakoze amafuti aragenda aho umutwe ingufu zirenze z'igisirikare cy'igihugu. Ubwo rero kumugumukaho harimo kubako kwa OTAN ariko mamya ko ariya Yevgeny Prigozhin nawe azi imbaraga z'Uburusiya ntabwo gusubira inyuma yabitekerejeho kuko ntabwo ari gukomeza ngo afate Moscow.
Urakoze ku byumviro byawe Salomon.
Ese ni kibazo ariko mubaza.
Wihuta
ikibazo mubaza ese abona irantambara igana hehe tutine araza gukora iki nyuma y'ibi byabaye yuko ra mukuru wabagina ashutswe n'abigazo z'umurengeraza w'isi na Amerika. Hari ikindi buriya akurikije ukazi tutine abona hari icyabaye nyuma yabirabikorwa by'uriya mutwe mu Burusi.
Urakoze mugabo hariho hari ibyo ntakwemera kuvugira gucyo kwira Didas ivyemezo uravuze ngo yasutswe na Amerika n'ibindi bihugu akonda ako ntabiko duhagaze ko kwishugira Amerika rika kwishure. Ibyo badije bindi ziki giye gukurikira. Ugira umunsi
mwiza.
Ugira umunsi mwiza go professor. Mu mwishura akabazo kiwe Salomo ko kumenya icyo Putin agiye gukurikiza.
Ego Salomo yavuze icyumviro gikomeye cyane ati nta kwibaza yo ku Burusiya bwananiwe. Yega kunanirwa nuko nyene si ukuvuga yuko badafise ibigwadisho bikomeye. Mugo ntafise ibigwanisho bikomeye ashatse yoturira Kiev mugo ntavye yogira uko abigize nta nsinzi yoronka ahubwo yoba ni nka kujya kwa Amerika yatashe ivuye muri Vietnam cyangwa muri Afghanistan ejo bundi barafise ibigwanisho barashobora guturira Kabul cyangwa ariko baturiye Kabul byari kuba nabi kurushaho bataha bakavuga ati ingwano turayihagaritse. Kira noneho murabe muri mateka y'isi inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose nta gihugu gikomeye ku isi kiratsinda ingwano y'igihugu kigiye kurwana hanze. Murabe Amerika muri Vietnam, murabe ejo bundi muri Afghanistan, murabe muri Iraq, murabe mu Faransa, muri Algeria, muri Vietnam, murabe Rusia, muri Afghanistan. Si ukuvuga yuko badafise ibigwadisho bikomeye, barabifise mugabo utari umusazi dushobora gufata ngo turire igihugu kugira ngo uronke iki. Kugira ngo abagucire ivomo mu bisanzwe urwana kugira urondera amahoro, ni ukuvuga urwana kugira uri kuragwanya umuzane kugira yemere ibyo wewe wifuza imbere y'amakungu naye handi ntiworonka aho uca uko nta n'icyo wowe uri kuragwanira cy'ukuri. Aho rero akandi kabazo yabajije ni ukukibagira kakanyuma
numva byose mwabyishe ahubwo reka dufate Gaspar nawe kugira ngo dufate akabazo kiwe gasupa kaze ku ijwi rya Amerika. Gaspar tu ntidushoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Dusubize gato Wagner muri Afrika professeur. Urabona muri Mali bariyo, Burkina Faso, Centrafrique, Republika ya Demokarasi ya Congo bavuga ngo ntibariyo mugahari abandi bavuga ngo bariyo ahatandukanye. Ivyabaye hagati y'umugwi wa Wagner na Putin tukibutsa ko ibihugu vyinshi vya Afrika muri ino ntambara Uburusiya burimwo vyagiye birifata mu gufata ingingo mu kanama ka ONU ingingo zitandukanye zishira mu bihano Burusiya Afrika abategetsi babo batandukanye banase kuvuga ico bibaza kuri iriya ntambara biciye muri mukanama ka ONU. Ico kibanza abanyafrika barimwo muri ico kibanza abanyafrika ngira ngo base kwiteranya n'Uburusiya n'ibibaye hagati ya Wagner na Putin nayo niyo Wagner iri muri Afrika hari ico bishobora kuzogira kuri ivyo bihugu bifise abarwanyi ba Wagner.
mu bisanzwe bo abanyafrika ni gake bavugira hejuru muri ibi bintu bya diplomasiya cyane cyane yari ingorane ziri hagati y'ibihugu bikomakomeye uko bavuga bati hariho umugani wo muri Afrika uvuga ngo ntugatuke ingona utarajabuka ikiyaga urumva baravuga bati ntitwogira uwo dushigikiye n'uwo tuvuga ngo yagize nawe kuko umwe wese dushobora kumukenera ni nacyo gituma muri ujya mugambi bafasheje ubundi bihugu bimwe bimwe nka Afrika y'Epfo Egypta Senegal Namibia Pretoria Gambia na Congo ni bihugu bitandatu kugira ngo bije kumvisha bajya batware bo mu Burusiya na Ukraine ko bokumvikana Afrika yamishaka kugira ngo ntiyerekane cyane ayihagaze ivuga iti ahubwo nibumvikane kuko n'abantu begeranye n'abantu basangiye byinshi kandi noneho hari icyo mwavuze gikomeye cyane burya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zariho imbere y'uko Burusiya na Ukraine bibana ni igihugu cyafashije cyane abanyafrika ari mu kwigisha abanyafrika na jewe niyo nize university abanyafrika bizeyo benshi abaganga baza kuvura mu mavuriro abantu bafasha mu gisirikare mu bintu byinshi ku buryo bwa Afrika y'Epfo murabona naho igerageza kubinyegeza ko ifise ingene itagwanya cyane Uburusiya ariko muri diplomasi ndi mvuga ngo dushikire Uburusiya ko bwateye Ukraine ngo ivuga gutyo ariko barabona yuko bashisaho bahengamye ko bavuga ati natwe baradufashije igihe yantwaro karyanisha imiryango yaducura ubufundi na buhoro murumva ni ibintu byumvikana cyane kuri Afrika kuko bajya abantu b'abasosiyaliste bari mu gambo b'abakomunista bara abantu bakunda kumviriza cyane ingorane z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bagasa n'ababigera cyane icyo rero cyarafashije barabonye ndeje ubundi ministre w'imigenderanire w'Uburusiya yagiye mu bihugu byinshi byo muri Afurika kiya ni cyerekana yuko Afurika yizeye arayizeye ariko abanyafurika nabo ntibahandwa ku rurimi baravuga ati ngo n'ukuri turabakira mugabo sibwe ntaho duhagaze ntituvuga ngo tujurikiwe cyangwa dushikiwe ariko Uburusiya burizera ko muri Afurika ushobora kuhakura ibintu bitari bike
sinzi ko ari ngomba nihende mu kabazo cyane ariko kumenga amakungu tuvuretse Afurika nta kinini avuga kuri ku murwi wa Wagner baratera ibyatsi rimwe na rimwe nk'igihe batera igisagara cya Bakhmut cyo mu seruko bwa Ukraine baravuze ko ibyo bakora atari byo kandi bakabidudurira ko baratera ibyatsi ariko nta matangazo menshi turumva garuka ku mugwi wa Wagner nk'uko bigaruka ku yindi mirwi y'abarwanyi kubera iki ni ugutinya Wagner ni ugusa nk'uyegereza kugira ngo ni kubera iki ga profesa
muvuga ibihugu nk'ibi
nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ku vya Bakhmut batera igitero ubumwe bwa Buraya si kenshi buravuga cyane kuri uyo murwi nk'uko tuvyumva ku yindi mirwi umuntu akibaza icyuma
ico jewe ndagishira hamwe n'ikibazo kijanye n'ibi biheruka kuba byo gushaka gufata Moscow ibihugu vya Buraya bwo burengerazuba na Amerika yo Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizavuze ko ibintu byinshi barihoreye amajambo yavugwamo amwe yari yo kuvuga ati ni ingorane zo hagati mu Burusiya ni nk'ukuvuga ati uwo rukarisha guumumwa harya rero baravuga ati nibidusamaza igikomeye kuko bijya bihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba na Amerika byaratahuye kuva kare Wagner ikivuka muri 2014 kwari umugwi wari kumwe na Leta y'Uburusi barabizi bagira ati ibisigaye bishobora no kuba ari inkinamico ntibabivuga ko ibintu byinshi sinibaza ko ari ugutinya Wagner ni uko ngira ngo baravya bavuga bati ibyo ari byo byose Leta y'Uburusiya nitagerageza ngo yari ingene Wagner ihagarika mu byikora izote iyo umuguzo te wengera leta utera akajagara
ego hanyuma none iryo bere rya yaze hagati ya Wagner na na president w'Urusiya Vladimir Putin haico bishobora guhindura ku makungu akawifashisha mu kuburabuza ibikorwa by'Urusiya muri Ukraine bakurira kuri ibibazo biri hagati ya Moscow na Wagner.
Nukuri ndibaza ko niba atari inkinamico uko biragoye kumenya niba atari inkinamico ndibaza ko yaba Ukraine bya bihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba na Amerika bishobora kwegera abagomba kugwanya Putin simbuze ngo ni Wagner gusa bashobora guca ku bandi bantu uko harya mu Burusiya haramaze kuvugwa amakuru yuko hariho abantu bari muri politike abantu b'Abarusiya batemera ibyo Putin ari karakora. Ubu rero tubishize hamwe n'icyumviro kivuga yuko ubu unye Abarusiya barushe n'abatagomba kubyerekana muri nyangwara bizotuma Putin agira inguvu nke cyane kandi bitume abantu hagati mu Burusiya bashobora kugumuka bakarwanya leta y'Urusiya intwara ya Putin ibyo byose.
Hanyuma amahirwe muha ko kwahukana reka ndavyita kwahukana kwa Putin na n'utwara Wagner gushobora basubira kwiyunga imigenderanire igasubira kuba myiza n'ukwa canke hari ibiganiro bizoba mwe mu biha ikigiye gukurikira hagati imigenderanire ya Putin n'umukuru wa Wagner muri make uko mu bisitanga
jewe ndibaza hari mehwe avuga mu kirundi ati kavyanya nizo byari ishure no kuvuga ko niba tari inkinamico nibaza ko ari ibintu bishobora gutuma intwaro ya Putin igira ingorane hagati mu Burusiya no ku isi. Niba nahari inkinamico iyo nkinamico rero igena izobandanya bishobora gufata umwanya. Murabona yuko na umukuru wa Wagner yagiye kwa Lukashenko ari umugenzi wa Putin kandi Putin atabandanije avuga ati tugomba gufata aba bantu bagumose ivyo byose ntawuzi ingene bizohera kuko burya barya abantu Abarusiya co kimwe na zirya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bari abantu bafise ubuhinga buhanitse mu bintu by'inkinamico cane cane mu vyo ubutasi. Koresha ijambo ry'ikinyarwanda ibintu bita bya desinformation byari ibintu bikomeye cyane nko muri KGB. Urumva nicyo gituma gushika n'ubu n'ibihugu bike bishobora kuvuga ati twebwe turazi neza ko habaye ikiniki abantu bose bagira ati reka turindire ntawubizi je ndibaza mu minsi iza ko ariho tuzotahura byinshi ariko ubu nibaza yuko ari ukuraba cyane cyane n'ukumviriza ibiko biraba hagati ya Leta y'Uburusiya na Wagner.
Abagwanyi bazohitamo gusinya amasezerano kuko Putin yababwiye ati ushaka kubandanya gwana muri Wagner asinye amasezerano bitarenze itariki imwe y'ukwezi kwindwi. Abazogwana abazokwemera gusinya amasezerano kubandanya kugwanira ku ruhande rwa Ukraine mwibaza ko bazofatwa nk'abagumutsi ba Wagner canke Wagner bazovuga ati nubwo habaye ibibazo hagati y'abategetsi babiri reka twikomereze ibiganiro byacu urugamba rwacu.
Jewe nibaza yuko bizova kuri aya masezerano ninge nazoba ameze kuko n'ubundi no mu bindi bihugu haba muri Amerika Afrika y'Epfo haraba imigwi y'abacangero mugaka ari imigwi izwi n'amategeko kurera ku mategeko atari ibi byafashe umwanya munini kuva 2014 Wagner ikivuka gushika 2022 Wagner ntiyari yandiswa ahandi yuko ari umugwi uzwi n'amategeko ejo bundi niho mu 2022 abateye muri Ukraine waciye mu migwi izwi n'amategeko. Urumva rero nibaza nk'ibyo ivyo bumvikanye niho bizobonekera yuko bifise akamaro yuko abashaka kubandanya urugamba barubandanya abadashaka nabo bagakurikira umukuru wabo bakaja muri Belarusi ariko naho bizogora kuko abo bari nk'abandi bari muri Afrika hehe bazo batagira Leta y'Abarusiya ibashigikiye bizobagora kuko burya turazi yuko bavuga yuko bakora ibibi byinshi kandi byo hano n'amategeko mu buryo mpuzamakungu. Se nibaza yuko Evgeny Prigozhine atagifise leta y'Uburusi imushigikiye byo mugora cyane byo mugora, kuko nawe arakeneye yuko aheza neza, arakeneye yuko abarwanyi biwe bagira ikibashigikiye kugira ntibatagwe mu mvuto kugira ngo babandanye bakora. Biyagoye nibaza ko kubera tutazi amasezerano cyanke nayo masezerano ashobora kuba akibandanya bataraheza kumvikana bizofata umwanya. Nicyo gituma bavuga nti umuntu yorindira karaba mu minsi izoza ibizovugwa ibizoboneka.
Ego hanyuma ibi ibibere riyaje ya hagati ya Putin na n'umukuru wa Wagner riyaje mu gihe Urusiya biriko bitegura kuja amatora, kandi Putin abasesanguzi bavuga ati uko bikose nubwo yari manda yiwe hazosura itoze bizokwica amatora, bizoyakiza, bizotuma makungu ayakurikiranira hafi agirica hindura cyane.
Izarizo byose kubera tuzi mu Burusiya bikunda kugenda amatora kenshi barayategura, ariko abantu bamenye uzotsinda imbere yuko bavuga amajwi y'ubucanga uriya. Nibaza ko Putin izarizo byose byabize bya Wagner cyangwa ibindi byo muri Ukraine nibaza ko atazohindura ingendo yahora afise, cyane cyane ubuunye asa n'usugerejwe niyo ngwano yo muri Ukraine akongera akagira ingorane za Wagner. Nibaza ko ari hahubwo azogerageza kugira ngo ayo matora ayatsinde ayatsinde kugira ngo aronke ingene abandanya ariho muri politiki.
Ibibaye hagati ya Wagner na President Putin bishobora kumuha madusigure munatubwira ko bishobora kumuha inguvu nkenye, ariko bizomwambura abantu benshi bari ku ruhande rw'iwe bari bamushigikiye bari muri leta basoma mbike yiwe bavuga ati bizaje byose umuntu turiko turakurikira ari kitagenda cyane bazomuguma ko kubwanya.
Jewe nibaza yuko izarizo byose urazi ingene abantu bakira bo muri Wagner baciye hariya za Baronege n'ahandi cyangwa hariya Rostov birerekana ko hariho abantu batanguye kuha bavuga ati birateye ubwoba byirwana y'abantu bavukana, kandi byari ibintu byategerezwa kuba kuko nta ntangwano nk'uko nabivuze muri iki gihe isi irimo. Hari uwigeze kubivuga ati ikigo isi n'izi ngorane ingorane z'ingwara, ingorane zo kwigisha abana, ingorane zo kufungura, ingorane z'impunzi, ingorane z'abajya batera umudurumbanya ku isi. Ibyo ni byo bintu biraje ishinga isi ibyo kujya kunigana sibyo byari bikenewe. Nibaza yuko Putin ibyo ari byo byose ntawuzi umwanya bizomara, nibaza ko azotahura yuko kuja gutera Ukraine yari ikosa rikomeye cyane, ni ikosa rikomeye. Naho nawe nengira ngo yibaza ati ibyo ari byo byose ntagiye Ukraine nibayishikira ikaja muri OTAN canke niyo Europeyene ubutegetsi bwanze buzoba bugiye. Nawe nyine yarigeze kwivugira ngo Uburusiya butakiriho ubuisi ngo ntacyo itubarira. Urumva ni ukuvuga ko avuga ati ntayo ubutegetsi ubutegetsi amaze ku imyaka 23 tubazi ko ubutegetsi buryoha, avuga ati simbona iyo nzoja ibyo ari byo byose nzobandanya guteba binanire.
Yego, Professor Pascal Nyonizigiye, twibutse ko muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ihugu, mukaba namwigisha muri kaminuza y'Uburundi, mukaba mwana na cye mu Burusiya muhiga. Turashimiye cyane ku kanya mwaduhaye kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire icyo mwibaza kuri ibi bya Wagner na President Russia Vladimir Putin. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kudodora ku miryango yanyu, muzotwugure nk'uko mwabigize uno munsi.
murakoze namwe ndabashimiye kuri igihe cyose muzongenera nzobitaba
ego murakoze kuri mikro rero uno munsi ikiganiro mwisanga mwari mwagitegure mwongera mugishikirizwa na Jo Diana inahazwe reka nshimira abamfashije muhinga bw'ijuma Nadia Taha niwe yagiye arahamagara batandukanye bashikirije ibyumviro bongera barabaza tunabisigura ko tutashoboye guhamagara kuko akanya katadukundiye yakoze na engineer Cornelius we yashikanye amajwi ahiwanyu ku izina ry'abagenzi banje ndabikemane ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru ari imbere.